Nzamba.
Nzambi la samirana.
Niriwe mwese bakunzi ba Radio Inzamba sangwe kaze makuru yacu yo kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 20 ndamukiza umwaka w'2021 nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Impunzi z'abarundi ziba irilongwe muri Malawi ntibagira yo bacira nayo bamira inyuma yaho leta itegetse ko bose bajanwa mu makambi, bakaba basaba ishira hamwe gita w'impunzi HCR kubaronderera ikindi gihugu bojanwamwo. Ibibanza 13 nivyo Uburundi bwungutse mu gisata cyo kumenyesha makuru biri mu cegeranyo cishira hamwe ry'abamenyesha makuru batagira imbibe RSF cyasohotse kuri uno wa kabiri mu bijanye n'ubwigenge bwo kumenyesha makuru. Abanywanyi b'umugambwe SNL baba mu Rusaka barabandanya guhagarikwa n'abajeje umutekano inyuma y'igitero cabaye kuri uyu wa gatandatu uheze. Kuri mikro muri kumwe na Josine Kaze nongeye kubaha ikaze mukanya idonido yano makuru. Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze murano makuru. Abanywanyi babiri b'umugambwe SNL bafashwe inyuma y'igitero giherutse kuba cabitwaje ibigwanisho muri komine Rusaka mu ntara ya Mwaro kugeza ubu nta wuzi aho bafungiwe. Abegereye imiryango yabo bakaba bafise amakenga ku mutekano wabo bagasaba kumenyeshwa aho bafungiwe. Inkuru ya Alice Akimana.
Abo banywanyi b'umugambwe SNL bafashwe inyuma y'igitero cabaye aho muri komine Rusaka itariki 5 z'ukwezi kwa kane. Abo naboni Fabiano na Intera aba mu Kayokwe hamwe n'umunyamabanga w'uwo mugambwe muri komine Rusaka. Abegereye iyo miryango bemeza ko bafashwe n'abapolisi bari kumwe n'abakozi b'iperereza. Kuva bafashwe ijisho ryabaye iryo. Umwe mu banyagihugu bahi mwaro aravuga uko byagenze.
Nyuma y'igitero cy'abantu bateye mu Rusaka hakurikiye ihagarikwa ry'abasenere bo mu ntara ya Mwaro, cyane cyane hakaba hahagaritswe na Intera Fabien wo mu Kayokwe n'umunyamabanga w'umugambwe SNL muri komine Rusaka yitwa Budikoma Salvatore. Bakaba bafashwe n'ibipolisi hamwe biri kumwe n'iperereza barabajyana barabafunga. Baguma bavuga yuko bafungiwe mu Gatare i Mwaro, mugabo kugeza ubu mu Gatare ugiyeyo nta n'umwe usangayo, nta wuzi rero ubu abo bantu bafungiwe.
Abanyagihugu bo mu ntara ya Mwaro bariyamiriza abatera umutekano muke bagasaba kumenyeshwa aho ababo bafungiwe.
Tukaba dusaba leta ko yoreka kuza irafata abantu ibafungira ubusa, kuko nimba bafise icyo bazira ubafungira mu bushobozi, hanyuma imiryango yabo igashobora kuja kubaraba hanyuma bakanabugurura n'idosiye mutungane.
Uruganda rwo kumenyesha amakuru rwa Radio Inzamba ntirwashoboye kuronka abarongoye igipolisi mu ntara ya Mwaro canke umushikiriza manza muri iyo ntara ngo batange umuco ku kibanza abo bantu boba bafungiwemo n'ico bariko barazira.
Alice Akimana arakenuye. Tukiri kuri ivyo, kuga Frederico Banvugiyumvira yahoze ari mu nzego z'igihugu ubu akaba arongoye urunani sefor ahusha rw'abanyepolitiki batavuga rumwe na leta. Ngo leta yabayisitonda yishimiye ikwiye kugira amatohoza y'ukuri kugira hamenyekane abantu bamaze iminsi bagira ibitero mu bice bitandukanye by'igihugu. Ivyo akaba yabivuze inyuma y'ibitero bimaze iminsi bihitana ubuzima bw'abanyagihugu. Kubwiwe ikiboneka n'uko igihugu c'u Burundi kitigeze kiva mu ntambara, ahubwo ngo leta ikwiye kwicarana nabo bose begwa n'ikibazo c'u Burundi kugira ingane zihere. Tumutege yome.
Oye ngibi urumva ibyo kirafise abagitwara babwiza kubwira abarundi abo bantu abaribo. Ibyo twumva baravuga bati hari abafashwe ku mvo z'amatohoza, ariko burya iki kibazo cy'imvo z'amatohoza kenshi usanga baca baraba uyo batari kumwe mu bya politiki bafite icyo bapfa, ugasanga abo nibo baca bavuga bati ubu rero bafate mu bajane nibo bari muri ibyo, ariko kenshi ugasanga abantu bariko bararengana. Nayo ubundi novuga nti burya jewe nitegereje ingene ibintu byagiye biba kuva 93 tuja mu bya 94 95 96 gushika tubandanye n'uyu munsi. Je novuga nti burya intambara isa n'itahagaze irabandanya ku bundi buryo nkumbure hagatandukana ingene bikomera bibanye n'imisi mugabo kandi gatandukana nuko abayikora atari babandi bagenda bahindagurika nibaza ko ahanini burya ikibazo cy'u Burundi ntikiragahera abantu bagiye kuganira yarusha bakavuga bati twebwe turabona ko hakwiye yuko abarundi bicara bakaganira tugahagarika intambara ndabona ko nubu ahanini icyo kintu kigikenewe kuko igihe twagenda kuganira by'ukuri hari intambara nk'iyi abantu bidombora bagatera bakica abantu ukabura iyo bazimanganiye ariko twarumva tuti ni CNDD-FDD uyu munsi abariko baragira ivyo mbega n'umuntu umwe n'abantu badukuko mbere n'ibyo bigwanisho byo bikira umuriro uko bivahe icyo byose n'ibibazo ahanini abarundi twibaza mugabo icyo tubwirizwa kumvikana ko nuko hatabaye ingene mu byukuri abantu bicarana bakavugana ibibazo uko biri burya mwene zinduru zizambaho
Ikenwa ry'intwaza ngabo Lieutenant Colonel Idefonse Baranyikwango azorongora inteko z'abasirikare bazoja kugombora abari mu butumwa bwa Minisca muri gihugu cha Centrafrique nicerekana ko leta y'u Burundi bandanya gushimira abakoze amabi mu gihugu ubutungane ntibuhabwe ikibanza uwo n'umwihwezo wari igiteka urunani ruharanira agateka kazina muntu mu Burundi tega matwi enchanti ko yagize arongoye rigiteka
muri iteka ko leta na koronel baranyikwa ashimigwa na leta y'igitega nta gitangaje leta y'igitega ibandanya n'uvuga politike yayo kugira ishimire abakoze amabi mu gihugu nta n'icyo umuntu yo kwitega kuri leta itwagwa n'umuntu n'uvuga ari ku bihano za leta zini d'Amerika aho n'uvuga ministeri ikomeye cyane y'umutekano mu gihugu n'iterambere mu makomini itwagwa naho nyine n'umuntu nawe nyine ari ku bihano by'ibihugu by'u Buraya Union Européenne gusa ngahita umuntu ashobora gufatamo nuko leta y'igitega ibandanya yerekana n'izo umuntu atabona bitaboneka ntigomba kumva ibijyanye n'ubutungane igomba yuko babandi bakora mabi babandanya biganza bivuga ko tuzakwe n'ukwezi
tubibutse ko Lieutenant Colonel Baranyikwa yagenywe kurongora inteko z'u Burundi muri Minisca ari mu bagirizwa guhohotera abagize imyiyerekano yiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umuhisi Petero Nkurunziza amakuru twabateguriye arabandanya uguhohotera ubuzima bw'abafungwa ubukene bw'ifungurwa rimwe na rimwe mu mabohero ni bimwe biri mu cegeranyo cashikirijwe n'ishirahamwe ACAT Burundi kubw'umushingwamanza Jean-Claude Ntiburumunsi arongoye igisata cy'ubutungane muri iryo shirahamwe ngo igwirirana ry'abanyororo mu mabohero ritegwa no kutubahiriza ingingo ziba zafashwe n'amasentare ni tumutege yompi
Mucegeranyo wa Kati Burundi yasohoye kuri uno munsi turagaruka ku mabi yagiye arakorerwa abanyororo mu kiringo cy'ukwezi kwa kabiri n'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka turimo Kati Burundi rero yarabonye yuko amabi yabandanije akogwa cyane twavuga nk'ibyerekeranye n'ihohoterwa aho twabonye ko mu ibohero rya Mpimba ibyo bintu byabandanye bikogwa na ya migu nyene bavuga yuko ari bo bagejwe iby'umutekano mu ibohero bitaba ku komite de sécurité mugabo tubona ko ari abantu baza guhungabanya tekano kandi tukabona ko ari abantu baba bakorana n'ubuyongozi bwo mu ibohero mu guhungabanya umutekano ku bapfungwa aha twovuga akarorero ku bahuza n'umushinga mateka Fabien Matija Nino yashitwe mu gasho ubwo bita seri collectionnaire bamuhora yuko n'ikikete umuyobozi yerekana amabi korerwa muri iyo bohero n'ubusuma bukogwa n'iyo migwi nyene babashize bivuga yuko ari ijejwe umutekano w'abanyororo kandi hariho abatezwa kucungera bazwi n'amateka ko abanabo ari abapolisi turagaruka kandi kubyerekanye nuko hari ingingo z'amasentare n'ubu zidashyirwa mu ngiro aha turavuga ibitigiri bitari bike by'abanyororo barimo bahera atandukanye babandanye bapfungwa kandi barejejwe n'ubutungane abandi nabo baraheteje imanza zabo turagaruka kandi ku ngingo umukuru w'igihugu yafashe itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu zo kugirira ikigongwe abanyororo ariko n'ubu itaraja mu ngiro mu gihe bari bavuze yuko muri iyo ngingo nyine handitse yuko ija mu ngiro ubwo nyine igifata akati Burundi rero igasaba yuko iyo ngingo y'umukuru w'igihugu yoja mu ngiro byihuta abarekuwe nawe n'ubutungane izo ngingo zikubahirizwa
uyu akaba yari umushingwamanza Jean-Claude Ntiburumunsi mukanya turabandanya n'amakuru twabateguriye
inzamba.
Na nawe wabwiye mu ntango z'ano makuru Uburundi bwaronse ikibanza cy'ijana na mirongo ine n'indwi ku bihugu ijana na mirongo umunani ku bijyanye n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ku isi biri mu matohoza yakozwe n'ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru batagira imbibe RSF muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe. Uburundi bukaba bwateye imbere ibibanza cumi na bitatu ugereranije no mu mwaka uheze. Arnaud Froger arabigisata cy'iryo shyirahamwe ku mugabane wa Afrika asigura ko iyo ntambwe Uburundi bwateye ari uko hari ugushaka k'umukuru w'igihugu ko gutorera ibibazo bimwe bimwe bihanze uwo mwuga ngo ariko rero haracariho inzitizi zitari nke zikizingamitse ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi. Tumutege yompi.
La volonté exprimée par le président lui-même de régler les différends, le site d'Iwachu par exemple qui avait été
umukuru w'igihugu yarerekanye ugushaka ko gutorera inyishu ibibazo bimwe bimwe bihanze umwuga akarorero yaruguye muhora w'ikinyamakuru wacu wari umaze igihe wugaye. Hariho radiyo bonesha FM iherutse kugurwa, hariho n'ibiganiro biriko biraba ngo n'izindi radiyo zibone gusubira gukora, tukavuga nk'ijwi rya Amerika na BBC. Ibi rero ni ibyo gutera
imbere. La question des médias suspendus et sanctionnés à régler, puisque tous n'ont pas encore été autorisés à reprendre leur activité.
Il y a la question des journalistes abo bakore. Aha kandi haracariho byinshi byo gukora tudasize inyuma amaradiyo yaturiwe. Twibagira n'abandi bamenyeshamakuru bari basigaye mu gihugu batoroherejwe na bamwe bari mu nzego z'umutekano harimo n'imbonerakure mu nyuma nabo nyine bagahunga. Binacangira Imana atawuzi yambu byiwe gushika ubu. Ibi byose rero birasaba ubushaka kudasanzwe k'umutegetsi.
Donc cela va prendre du temps et cela va demander évidemment énormément de volonté politique.
Umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi ni wo wahawe isoko yo kugura umwimbu w'ibigori by'abanyagihugu nk'uko byemezwa n'urunani Force. Kubw'ubwo runani rw'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki ngo uko n'ugushaka gusahura abanyagihugu kuko bategerezwa kuronka uburenganzira bw'ubushora umwimbu wabo mu makoperative babona ko baronkamwo akarusho. Bitanshimirimana arongoye urwo runani akabona ko ubwo busuma bweruye akavunira akagohe abanyagihugu kwabera amagabo.
Iki kibazo cerekeye igurishwa ry'umwimbo w'ibigori kirimwe amahinyu menshi. Ubwa mbere bwobwo ntibyumvikana ingene leta iri kirahimiriza abanyagihugu ngo baje mu makoperative bashinga amashyirahamwe binyungunganye bashobore kwisumamo na burya benshi batagishobora kuronka akazi ka leta. Ikigaruka ikabatekeka ngene bategerezwa gutunganya umwimbu wabo na cyane cyane aho bawushorera. Hanyuma ubugira kabiri ni bwa mbere twumvise aho leta ihaguruka ikavuga yuko umwimbu wodandazwa mu buryo ubunaka cyanke ikagugwa n'umuntu runaka, kuko ibyerekeye igurishwa ry'ibidandazwa nibijya mu mategeko bikamenyeshwa abanyagihugu hakiri kare. Ibyo bakabigira kugira ngo hakingwe yuko hoba ubusuma cyanke hoba ukurenganya abanyagihugu. Ibyo cyane cyane twari tubimenyereye ku byerekeye ibidandazwa njyabukamazi nk'icyayi, agahawa, ibyo bita koto, ipampa, hamwe n'ibindi bitandazwa bijya bukanwa hanze. Mugabo ni bya mbere twumvise ibyerekeye gutegeka abanyagihugu ngene bashora umwimbu w'ibigori. Hama ikigira gatatu gitangaje ni ingene abo banyagihugu bwabo basanzwe bazirikana ngene mu gihugu cy'u Burundi hari ubukene, bazirikana ingene umwimbu w'ibigori utama uboneka igihe cyose. Uno munsi bariko barihutira kubishora kandi botegerezwa kubibika, kuko ibigori ni ibintu bibikika, ibintu umuntu ashobora kubika akabibika umwaka akabibika iminsi itari mike. hanyuma gutyo akazoheza akabyikora ku gihe azobikenere. Rero nibaza yuko n'abanyagihugu bari ko barashobora uwo mwimbu muri ubu busuma basuba bifisemo uruhara batarikanuye intwaro ibitege yuko izobakingira ibitege yuko hari uwozoza kubiyumvira ineza.
Nayo mu makuru avugwa mu gisata c'impunzi, impunzi ziba mu gihugu ca Malawi harimwo n'iz'abarundi barasaba abategetsi b'ico gihugu hamwe n'abategetsi b'ishirahamwe gitaho agateka k'impunzi HCR gufuta ingingo y'ukuzitegeka gusubira mu ikambi ya Zaleka. Bakaba bafise ubwoba kuri kazoza kabo n'akabana babo bashobora guca baheba ishure kubera mu gihe boba bari mu ikambi ngo batoshobora gushika ahari amashure kubera ari kure. Mugihe batinya ko bashobora no gusubizwa mu bihugu bahunze bavamwo, barasaba HCR kubaronderera ikindi gihugu coshobora kubakira. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Diane Nkurunziza.
Hari kwa 16 ndamukiza umwaka w'2021 igihe umushikiranganje w'umutekano Richard Chimwendo yamenyesha ingingo nshasha ko impunzi zose zitegerezwa gusubira mu ikambi ya Zaleka. Nkuko abarundi babayo babivuga, iyo kambi ifise ubushobozi bwo kwakira impunzi zirenga 10,000 mu gihe bose hamwe barenga 40,000.
Kambi yagenewe 10,000 bwa impunzi ziri muri iki gihugu zikaba zigeze 40,000 birenga. Byanatumye mbere baguhawe uruhungiro mbere wowe urimenya niyo uje nka mu yandi makambi baho baguha wowe mugenda ngo bakaha wicwara cyangwa ibiti nta niba ngo byari kiboneka byo kubaka mu bindi n'undi kiba dukira ati tuza kuba gute abantu hagenewe 10,000 za kwakwe kubikirana gute muri iki gihe tugezemo.
Iruhande y'ico kibazo cy'ikambi ya Zaleka ntoyi, iyo ngingo kandi izosubiza inyuma utwo impunzi zari zimaze gukora mu kwiteza imbere hanze y'ikambi. Izotuma kandi abana badashobora kubandanya biga mu gihe amashuri ari hafi ari nko kuri 10 km, bagasaba ko HCR yobafasha mu kubaronderera ikindi gihugu cyo kwemera kubakira.
Nishamwe mpuzama kumbwa hanyi ala kira ki mpunzi na ayo tuwe sayo kutuweza leta ya Malawi nimba nwete ikine mpunzi mwi hugu chayo atu hundi lele uhungi wa mkindi jihugu wela harabo sula muluundi si yinti jimbo vya hago nani tuto subirai awatu ni mpunga na huwari hundi atu wala andi ndiri achuwe huu subira yomba suna wa shoka subirayo.
Murabo iwi humbi milongu ine wa hungi ya mwi hugu cha Malawi igice kinini kiba mu gisagara cya Lilongwe umugwa mukuru. Izo mpunzi kandi zikaba zitinya kwiyo ngingo ishobora kuba inyegeje ukubirukana burundu canke kubatahukana ku nguvu.
Nino ngaha duciye dusozerera ano makuru, dushimire mwebwe mwese mwaduteze yompi kuri mikomwe ari kumwe na Josine Kaze, nkaba ndabikibanuye naho ubutaha.